Mwaramutse cyane mwiriwe nshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya dusangana cyacu ari kiganiro Uburundi baririmba. Uburundi baririmba ni kiganiro kivuga ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Tutavuze ngo uno muririmbyi ariko akora iki canke yakoze iki canke aruta akora iki. Dutumira umuririmbyi kuza kutwigisha icyo ashoboye gusumba ikindi. Hari ibiganiro bimwe bimwe bidasanzwe dora ducishamwo iyo habaye ikintu caba cyiza canke kitaryoshe. Nabwo naco nyene gifise ico kitwigisha uheruka mu ganiro Uburundi uraririmba mu mpera twaraganiriye yuko bishobotse tuzoshora kuronka kajyo ko guharira ikino kiganiro abaririmbyi bagiye kare witwa Olivier wo muri Étoile du Centre na Bernard nkunda abantu benshi bari kuri ku Instagram Facebook WhatsApp yuko abo baririmbyi bashengereye rimwe umwe yashengiye ku munsi wa gatandatu undi ku munsi wa Mungu akaba rero ari abantu bagize ico bamara mbega ico bamaze ni giki gishobora kudufasha mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi ni ukubaharira kino kiganiro nk'uko twabikoze mu mwaka uheze niho twabura abaririmbyi n'abagira iterambere ry'umuziki w'u Burundi benshi mubibuka Leonardo sinzi nkayo yitavye imana itariki zine z'ukwezi kwa kabiri mu nyuma hari tavye imana kizigenza bari byo n'abacuraranzi Bruno Simbavi imbere yo bitamemba hariho ba Silvana ba Budi n'abandi abo bose radusanganiro ntiyigeze ica kubiri nabo yarashoboye gushika hafi kugira ngo tugire ico twize kandi bimwe bimwe twaravyize no munsi rero turaza kuronka kajyo ko kuganira na bamwe begereye abarinzi babiri ariwe Olivier ka na Bernard nkunda abantu mukanya kugira ngo dushobore kwinjira mu kiganiro nyezina hariho kimwe mu byo twashoboye gutororokanya aho twafashe amajwi bigeze kuba bari Bernard na Alfred Ikotonu muri Benin aho bari kuri scene twarashoboye kuganira na bamwe amajwi ntiyarafashwe neza cyane mugabo twarabonye ingene abandi baririmbyi babishimiye bakabona yuko hari ico bava mu cyo gituma twashaka gucishamo ngo tubumve
Alfred Bernard vite murage kuririmba muyumva gute
ubu twa turagiye kubera turabona ko ibyo twakoze abantu babyakiriye neza rero turarindiriye mu turarindiye itumbi cyo batubwira hamba ubwo turishimye kuba batwakiriye neza kandi turabona ko ibyo twakoze abantu babishimye cyane muri rusange bice twatwishimye
Bernard wewe nawe ubonye ingene abantu babyakiriye uca wumva gute
yo numva mimbawe cyane ku buryo bazi umuntu akoze neza urumva nawe ko wumva uhimbawe cyane
urabona mwaje ngaha ahe muvuye nico gihugu kiri kure gusumba ibindi ngaha ahe Ikotonu muri Bene Burundi buri kure uravye ibindi bihugu biri ngaha uretse ibyaje biva muri Aziya na Misri ibindi byose biri hafi mwebwe nimwe mwaserukiye ngo vuga apana Burundi gusa akarere k'ibihugu by'umuseruko bwa Afrika East Africa wumvise ingene wo mwashigikiwe kandi ari kure rwose umutima cawe yumva gute
ukuri ndumva ndyohewe cyane ku buryo n'Imana yofasha icyo gikombe tugashobora gukironka yoba ari iteka kuri tweze ntiyoba ari iteka kuri jewe gusa yoba ari iteka ku Burundi n'abarundi bari mu mahanga bose yoba ari iteka kuri bo
wabonye abarundi bari ngaha ingene babashigikiye baciye yumva gute
numvise ndyohewe cyane nabonye bamwe bari bazanye n'amadrapo nukuri numvise nishimye cyane ni kuri scene nageze ibyishimo birengeje
kira kino kiganiro tukaba rero turi kumwe n'umwe mu baza kuririmba vous appelez comment
moi je m'appelle Ardo
venez d'où
je viens du Niger
oui je vois il y a une multitude de pays qui sont en train de jouer à voir nous sommes au milieu du spectacle qu'est-ce que vous avez envie de dire
dire tout simplement que c'est magique lorsque l'Afrique se réunit, lorsque les cultures se brassent, lorsque l'échange est là, les idées se changent, les mélodies se changent, les voix se changent, les langues se changent, ça rend l'Afrique merveilleuse.
Dernière question, le Burundi a été de l'Afrique de l'Est, mais il est venu jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette communauté est-africaine?
Je veux juste leur dire que l'Afrique, c'est une et une seule nation. Qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, nous sommes tous africains.
Merci, tu vas chanter, bonne chance.
Merci.
Agekuririmba, kabaranye bagose. Ubugene, tumufasha si amasego de makyangwa je kuririmba. Birakomeye ngaha rero tukaba turi muri isabukuru bita Sika, igira 2013, aho Uburundi bugira inshuro 5, imyaka 5 ukurikirana, hatanguye umuririmbyi witwa Steven Sobo, akaba yaje mu 2009, bukeye bwaho umwaka wakurikiye hatu witwa Albert Kuru, maze umwaka ukurikira hatu witwa Shazikul, hanyuma hakurikira umwaka uheze witwa Emerance. Muri uno mwaka rero igihugu cy'u Burundi cyasiye guseruka, kikaba cyaserukwe na Bernard be na Alfred, umukwe wabo bita bakunze kwita nkunda abantu. Twabamenyesha yuko ari uheruka kwitwara Emerance yagize amasanamu meza, icyo bita Bene, bikaba ari ibintu bihambaye ahawutse abantu twamesha kubu hari nk'igihe cy'isaha indwi z'ijoro saa saba ijoro bw'abantu umengo burakeye
nuko rero kwari gushobora gutanguza kino kiganiro mugani w'abaraho ngo kumbukumbu dufise abashitsi babiri tuza kuganira ku byerekeye Bernard Alfred amahoro
ego turashima cyane kandi turabashimiye cyane kwa mwatu tumiye muri kino kiganiro
yego iruhande yiwe turi kumwe na
Amilove
akaba ari umwe mu bagenzi ba nkunda abantu
yego
twaranajanye mu minago
yego
wa mwaka
kwa
Pablo hariya kumuzi yego nuko tuza kuronka kajyo gatoya n'amajwi yo mu minago twoyaronse ariko tu naho turi mu kiryo turashaka kuganira ku byerekeye Bernard.
Nuko
imbere yuko tuhava twinjira mu kiganiro nyizina inyuma yaho ayo majwi tuyumviriye wumva iki Garfred?
Tena mbukore ikintu numvise nuko umugani wawe wavuze ati ni kumbuka ubu ari ikintu nciye nibuka cyane n'aho twari duhagaze ubona ko twari muri ben muri hari muri Palais de Congrès urabona ciye mbona zijya nyubaka igikuntu hari hubatse cyaca mbona ukuntu abantu ze aba invite bari ko baraza n'ukuntu nawe wari kurakora kugira ngo ushobore gukora igikorwa cyakujyanye n'ukuri warakoze
ibintu hanyuma anyuma mu nyuma icyo ari kiryoshe nuko muri ajya amasaha nyene baciye bumvikana ngo ijya ndirimbo bayisubirewe
yego kabisa kandi rero ko byaciye biba bukeye
byaciye bukeye urumva abantu bagiye saa munani kuryama hama sizere demi saa moya bakaba baravyutse kuja gusubiramo indirimbo y'abarundi ari benshi bava mu bindi bihugu kubera ko ngo bari bumvise ngo manje bo nkura mutima bari babonye ko mukuru bavuze umudiri muri mazi misi mwo bamuze umuduri mu cumba muri saro hehe kwibara bavuga ati iyo ndirimbo ivuga iki basanga rero uretse ko yabajyoheye ifite amajambo nkura mutima
urabona kandi kindi nsabye urabona iko twari mu hotel imwe urakomeshi bagwa bashaka kumenya ahantu twege turi kugira ngo duce kugira ama repetition kugira ngo barabe ikintu twe tubarusha cyane cyane rya instrument rya muduri niho bashaka kuma bashaka ku kuraba nyene ikuntu ushobora kumariye avec des instruments modernes ni kuvuga barabaye tushe cyane
indirimbo yo irasohoka igira iti nkunda abantu version remix akaba ari ndirimbo aririmba mu kimariye mu gicadie mugira twagiye umviritse kire batagura
Nigeria, Guinea, Burundi, Malawi, Cote d'Ivoire, Benelux, Senegal,
Tugarukire muri cyo zaho dusangira tubitsa ko mu biganiro Burundi baririmba twahariye kuvuga ku vyerekeye abaririmbyi babiri Bernard na Olivier Etoile du Centre na nkunda abantu nuko rero ndirimbo yarasohotse ego hariho abantu bashaka kugira ico bashikirije bakatwandikira kuri 76 209 140 kwa twumviza ku munsi wa mbere no munsi bamenye yuko Olivier wewe azoshingurwa ejo ku munsi wa kabiri ariko Bernard wewe yashinguye ku munsi wa gatano tukaba rero turi kumwe na Amilove B na Alfred basanzwe bari hafi ya Bernard Alfred nta muntu numwe yo vuga ko amuzi Bernard gusumba wewe iragiye we yaragusigiye jo bari
jewe iragiye ansigiye cyano vuga yuko ubu unye ikintu gihari iragiye ansigiye nuko urazi sinzi ko nabivuga koko ikintu kidasanzwe cyane yashoboye gukorana na jewe mugabo iragiye asigiye nuko nzokomeza umuziki kugira ngo rijya zina giwe umuntu aguma abona irya shusho yiwe azoguma yibona rijya jugiwe rigume ryumvikana cyane nibaza ko ari ryo yaragiye asigiye koko ubu ngiye gukora ku buryo kugira ngo n'umuryango we uzoguma ubona ko Bernard akiviva ni kuvuga ki akiriho muri rusange mu kazi yego
nje nta byinshi novuga kubera Bernard yari umuntu nyene aza kazi azi cyari korakora yari umuntu ikintu ntazofa ndamwibagiye n'indirimbo yanyandikiye yitwa bari beza yaragerageje ukuntu kose naramuhaye temera yinkorera neza tugiye muri studio
nabiye yindi tumaze imisi tuko turakurikira kuri television
ego yitwa bari beza
ijya tumusabe mu buhinga bw'ivyuma yarabe kuri YouTube canke ngaha kuri YouTube yitwa bari beza
by Amilove
tuce tuyumviriza urumva uretse yuko yavuze akanaririmba yaranakompose
yari umuntu ushoboye kumuha ikintu ciwawe umuhaye nka test kwambwira je nshaka indirimbo kumwe igenda ukuntu kunugunu yari umuntu ashobora gufata umwanya wiwe nyene niyatwara sir place ubwo nyene ngo ayikore acha kugira je mu mwanya nk'amasaha bicange umunsi umwe agacha kuzanira test imeze neza urumva iyo ndirimbo niyo novuga
irimo muri zijya tubona
ego
nijya ego bari barashira mu twumiza amasegonda make
Master music.
Inyuma nyuma yo karirimbo bari beza Bernard ya composé kumwe na Amilove nyuma yo tuvuze kuzerekeye Cotonou ako karirimbo muko murumba na karirimbo ka Olivier tuza kuronka umwanya wo kugaruka ko nawe nawe nyene natari arashingurwa nawe nyene twamubuze muri uwo mwanya nyene tucumva inkuru ya Bernard ego twakire mushikiwe Yvette nibigira na mahoro ga Yvette
ego na mahoro turashimira imana ko twaramutse neza
tucumva ijya nkuru nararonse akajyo kuvugana na Edwige hanyuma abari wa ntera intege na Olivier benshi barakubiswe giturumbuka bumvise ko yaraye ashengeye muga yaramaze imisagwaye mwarose akajyo ko kuganira nawe mbe yaganira iki mu misi ya nyuma
Olivier mu misi ya nyuma yari umuntu afise icizere kidasanzwe nkakugiye duje bikubwiye nyene datwe twakubiswe n'inkuba kuko rwabaye urufugiturumbuka kuko twaravugana umubona ari umuntu afise icizere kidasanzwe ko azokira umuntu aguma ashimye mu mwanya wose avuga ati muntu kuko nkaje na rigeze kuja
kumuraba ndabona yuko ibya WhatsApp bimera nk'ibidafashe neza reka turabiko dusura ku murongo bidashobotse turashaka guca tu mu telefone directement kugira ngo tuvugane nawe tuwe turumviriza ku karirimbo Olivier yaririmbye murazi yuko yakunda kuba ari na cane cane mu vya église yahari ya kuri Saint Michel Bese turasubiye ku murongo utwararose akajyo kuja kumuramutsa
Nose akajyo bakajyo muraba mugabo ikumvuga ni kujya mu muzi ye ushitse ko yamafisi inkuru ariko yagutera ukava uri kuratwega uremye ya nyuma uri vyeyi bayeho mu buryo bw'agatangaza budasanzwe aremye aka nukuri imana yamwakiriye ya atekanya meze neza umuntu atihebuye naga
turamuzi nga kuri radio isanganiro atelefone ganiro burundi uraririmba telefone muri weekend gute yavuze byabiheze na wasubizamo kuko yamera nk'ukonkluwa ikiganiro tuba turimwo ko yaba yatahuye iyo turiko turaja uretse ivyo muri marketing kuri radio isanganiro yadufasha ibyo bita conception akadufasha gukina aka reincarna publicity tugasanga ijwi giwe rock nta muntu yamukoreramwo mbega niki kitwofata nkiragi kuri Olivier uravye ivyimpano impano yarafise zari nyinshi mugabo iyo twofatira ko na cane cane wabona ari kiwe wari umwegereye gusumba abandi
mbere nofatira nk'abwegwe mu muryango w'iwacu nababyeyi yuko impano Olivier yarafise impano yo kudutwenza kenshi uravyo dufise nka muri zijya group WhatsApp yabavukanye na Olivier hadze nka 2 jours atanditse warabona yuko ari ikintu kibuze kubera twama turi ko twatwenga na Olivier indi impano rero yarafise uravye ku bantu bamunzi Olivier yarafise umutima wo guhanura cyane gose yarafise ingabire nayo guhanura kandi abantu ahanuye ijambo avuze kubona ko ari ijambo rivuzwe n'umuntu w'umushinga ntahe nawe yarakiri umusore mu gukumva ko ivyo akubwiye biba ari ibintu bitumbereye hama murazi Olivier ari umuntu ntiyavuga menshi n'ukuri mugabo aramutse avuga agasoho ari nko ku kibazo iki gitandukanye yarasohora iciyumvi ko ari tumbereye
hari ama Evre yasize naronse ayo bandungikiye kenshi yaje muri ijwi giye yarisorera muri korali gusumba kujya muri studio bijya bisanze kuririmba idisanzwe
ego ego urabona ko yahisemo cyane kuririmbira imana ijwi vukanye
ndabona iko correction tameze neza tumuzi Olivier tumuzi na cyane cyane avuza bass mugana aratangiye kubona ko na piano ayikora ko ego akaba rero akari kamwe mu tundi turirimbo aririmbamwo tumufata akajyo kumviriza imbere yuko cha turangiza na Yvette ce tugaruka muri studio mumvise neza yuko Yvette ariko yatuganira ku vyerekeye musaza wiwe Olivier yarayashengeye akaba yatubwiye yuko Olivier ikintu ca mbere camuranga cari umunezero ukureka kwihebura ngo yarinza ashengera atera intege abari bamwegereye mu minsi we ya nyuma abona neza ko azokira nawe bitabaye uko yabyifuza yarashoboye gutera intege umujyango umwegereye byarabonetse yuko na famiye yiwe iyo umuganiriye urumva neza ko baremye na cyane cyane kubera ko Olivier Rosa akajyo uko kubaganirira akaba yarafise umunezero twanze tuza karirimbo imbere yuko dusezera Yvette
kwa muru bavu ariko ntiyaduhebye kandi ntiyadutaye yagumye ari kumwe natwe impuza tumubyinire Saravego, inyoni zose zibaho, ukanda saho zisuma, na wewe waravuta, uraba urakuru chukenge, ikuki wiganya.
Karirimbo, Olivier ko aririmbamo, Yvette, urakura vuga uti, iragitwa fata jo bari irihe.
Iragifata kuri Olivier nuko yari umuntu umutumbereye ukamuhanuza yakubwira ijambo ritumbereye yakubwira ijambo ritumbereye hama Olivier yari umuntu kuri twebwe rero tuvukana nawe yari umuntu akunda kudutwenza cyane nkubwiye uragiye naho yabari mu bitaro ugiye kumuraba ntashobora kuva udatwenze ntibikunde ntibyakunda akabare yari n'umuntu yari afite ukwihangana mu ngwara yiwe yari afite ukwihangana Olivier yari afite nibaza yuko byoshikira bake na cyane cyane ari abantu bakiri bato kuko iyo ukiri muto urashobora kudadukira ibintu byenyishikira gute mugabo Olivier n'umuntu naho atamwana asize naho atamupfasoni twe tubona yoba asize mugabo n'umuntu ubona ko asize ibintu byinshi cyane bizotuma tuguma tumwibukira ko mu muryango w'iwacu abo baririmba na hamwe bobo kubera indirimbo aba basigiye baguma baririmba baninahaza Imana abo yahanuye urumva ni ntahe tuguma turonka n'abantu baguma baza kudushyigikira ukamenya n'ibintu kuri Olivier utaruzi yakoze by'igitangaro utaruzi wowe muvuka mutashobora kumenya bisigura yuko ari umuntu adashobora kwibagirwa mu bantu na cyane cyane mu bantu bari bamwegereye cyane
namuzi avuza base mugabo sinari nzi ko na piano avuza
aravuza piano akavuza igitari
n'amakompozisha akandikira byose akandikira korale
yarandikira korale
mperuka no kumva intahe bavuga yuko yanarihira abaririmbyi abona ko ari cyo bazovamo muri studio agasohora udufaranga twibwira watubuze aronke kujya muri studio
ibyo nagiye nabyumvise niba ariko bashinga intahe kuko abaririmbyi baririmba hamwe baratubaye hasi bakaguma baza kuririmba louange adoration bakadusezera n'indirimbo za Olivier waba badukumva bariko bashingira intahe ya Olivier kuko urabona umuntu w'umusore yaba hariya ruguru twe tubino hariho ibyo utamenya kuko ntiyakunda kwishyira hejuru ngo akoze iki nacyangwa ngo nakoze iki nafashije uyu eka mugabo ibyo ni ntahe natwe twagiye turaronka muri iyi minsi bica bituma dushimira Imana cyane rwose
ego ncumva iyo nkuru byarananiye no gutelefona Edwige byarananiye no kuvugana na Pasi Edwige abari wantangura kandi antera intege abari bameze nkanje bari bacitse intege bari ko barakurikira kino kiganiro bari kure urivyo ashaka kwakundwa n'abantu bari buraya bari kwatwumviriza cyangwa kundwa n'abandi bantu batanabazi mwebwe muvukana bwa bamuzi Olivier umva bo babwira iki mfatiye ku byo Edwige yambiye
icyo no babwira nuko borema kuko je ndababwira nk'umuntu yemera imana nk'umuntu yemera ubukristo kuko nivyo bituremesha ijambo ry'Imana no babwira ko borema Olivier urupfu gwe twagumbise gitorombo kamugawe yaronse umwanya wo kwitegura kugira ngo umunsi Imana yo muhamagara arenguke imbere yayo yiteguye nibareme rero natwe bw'umuryango turaremye ego n'ibintu bibabaza birashika kumbura cyose intege mugira kubera uziko uwi wawe yaba yagiye yiteguye yiyegereje Imana ugatitanga biraremesha cyane nibareme Olivier yagiye amahoro Olivier araruhutse Olivier ari mu biganza by'Imana Imana aramubwiriye ubuntu budasanzwe
ejo ari kintu ushikiriza ku bashaka kumuherekeza
ku bijyanye n'ingene biteguye abashaka kumuherekeza nuko ejo tuzomusezera hanyuma iminsi ikibera kuri semishe saa tatu hanyuma tuce tumugenda kumushingura n'iteka ku mpanda hama tuce tubandaniriza gukaraba no guca ku mazi kuri za yandici
akajambo wumva ushikiriza tubabajeho nk'ibibazo uvuga uti aka kantu sinogera ntakavuze ko biki
akantu noshikiriza abantu bose nababwira nti nimugire amahoro kuko Olivier yinjiye muhira agashika no mu muryango bazamva kubwiye ngo nimugire amahoro niyo ahejeje kugutelefona wazamva kubwiye ngo nimugire amahoro
najyajwe igiwe rock
voilà ako kajambo rero niragiye Olivier dusigiye ku buryo nobabwira nabo nti nimugire amahoro abantu bose ibyo ragiye nyamukuru Olivier adusigiye kugira amahoro tukarema kuko niyo yamarika aratwifuriza
ego cyane urakoze cyane Yvette nibigira kudutera intege kutuganirira kuri Olivier reka tubandanye hari uwundi umwana yabuze Alfred yabuze Bernard umva ariko aragukurikira
ego narabyumvise
turi kumwe muri studio umubwiye iki
ndamubwiye ko nawe yorema akarema abandanye uwo mwuga kugira ntituze tumwibagiye uko tumubonye ariko araririmba tukaca twibuka uwo yagiye
ego me murakoze cyane kabisa naje niyo nomero ofisi kabisa
mugira umunsi mwiza
ego kandi ndukomeze kwihangana
urakoze Yvette reka tubandane ikiganiro Uburundi buraririmba tuko turakurikira yoyo yari Yvette nibigira avukana na Olivier mukanya tumviriza kora karibwo cyo tugaruka muri studio
umviriza Uburundi Uburundi
ikiganiro ni Uburundi baririmba murashaka gutangura kudutelefona kuri za nimero mumenyereye canke mukatwandikira tugasoma nka babiri batatu batarenga kuri 76 209 140 76 209 140 kandi kuri WhatsApp canke SMS canke mukagutelefona kuri za nimero musanzwe mumenyereye ego nari natinye kubikubaza Alfred
sabwe
umuzobandanye
kubandanye tubandanya kubera yuko mugabo nakoze kumbaza cyo kibazo kuko ubu unye ni kuvuga yuko
yete yaciye akimbariza hakirikare natiye niko kubaza ko turacari mu kiriyo naho twamaze guca kumaza
oyo mu bisanzwe hariho umuntu yavuze ijambo turi kuri antrema yavuze ati hafuye Bernard mugabo ba Bernard turasigaye ni kuvuga yuko ubu ngiye kuri ko nshoboye kose nkoresha ingufu zishoboka zose zibaho urumva ubusigaye ndumwe ni kuvuga ko ngiye gukora ko nshoboye kose urumva kugira ngo ntizije dusubire hasi na cyane cyane urabona imbere y'intango y'ikiganiro hari indirimbo wacishijemo yo muri twakoze kotono kijya kintu cyanye bikije kintu cyinshi cyane cyanyeretse yuko ntashobora gucika siwezi nikakatika moyo niko bavuga mu giswahili kubera yuko urinze ubona ukoze ikintu abantu bose bakagikunda bakifuza kugisubiramo n'indirimbo nkunda abantu ni kirundi cyaririmbwe bagakunda kumenya amajambo yakoreshejwe bakivuza no kumenya n'igihugu tuvamo urazi ko na mandowe ikintu yaciye ashika dukorera hajya yaciye twemvita direct muri cyade kubera tubonye ryo jyambe icyo rero kiranyereka yuko umuziki wacu warakunzwe nkaba nshaka kandi gusaba nuko n'igihugu cyomfasha namwe gabanje journaliste mukadufasha mukanshigikira
ho biki ubona gikenewe muri no miss tu
bo muri no miss icyoba nuko mwe noronka abantu bamfasha nkamwe gaba journaliste mukamfasha mukanserukira muri iki gihugu cyacu kugira ngo ibyo ndiko ndategura cyangwa ibyo twari ko twateguye twateguye na Bernard nibihagararira hanyene ahubwo cyashika ndabikira
hari imigambi mufite mufitaniye
ego hari imigambi twari dufitaniye urazi ko afuye twarakoze album ntiyari bwasohoke muri rusange yari sanswe igihari mugabo kumbo zo kubura uburyo ni gutwara turahiga ikintu twoshora kuyikura muri 2020 igasohoka urumva ni bigambi byinshi afuye twari dufitaniye ni kuvuga n'inshi nsaba yego nako nsaba kama ko mwo dufasha kugira ngo iyo album ishobore gusohoka izofume imyumvikana kugira ngo abantu bahora batwumviza kandi badukunda bashobore kumva itandukaniro riri hagati ya mbere n'iya kabiri hama ikindi nacu nzoguma ngerageza uburyo bwose nanje nshiramwe ibindi bishoboka kugira ngo nshobore kubandanya akazi mugabo niyo album twa twateguye ko yo shobora kujya
warasize umujyango
ego me yarasize umujyango wabana babiri n'umudamu ego
hariya mukamenge
ego hariya mukamenge
bihagiye ishike ne
Bernard je nibaza yuko ntavuze menshi Bernard yishwe n'urupfu mugabo uretse gusa yuko yari ya no bisanzwe twavuga mu kirundi ko yari yarishano hama iyo shano rero yaragerageje kugivuza hama arigenda n'igihe kirekire kiringo cy'amezi umunani yose hama kubera yuko bitashobotse yuko arirengera mugo buryo byaramurengeye hama ricarira muhitana
mwaririye hamwe
twaririye hamwe kuko ni nama homage maze iminsi mvuga kuko benshi baravuga ngo Bernard ngo muri quartier burazi ibintu majamba avugwa kuko Bernard yari umuntu vraiment yari umuntu yegereka kandi yari umuntu akunda abantu nkuko yabivuze ni kuvuga Bernard nti yarabangura mu ruta canke ngo arakuruta canke iki nti yarabanamiriye canke ahantu yashobora gukora abantu urazi mu bisanzwe mu mugabo cyo kuririmba turabantu usanga kenshi twikumira bivanye n'ubuteka tuba dufise ubwo Bernard yari umuntu ashikira abantu bose muri rusanga abatama abagabo abamama abana abaki urumva amaraso yiwe yari atire ku muntu wari we wese urumva rero niyo mpamvu rero abantu bace bavuga ibintu bitandukanye ngo ngo ahikatanywe niki oya je Bernard ikimuhitanye ni iryo shano yafunguye kandi na je narifunguye narakize kubera yuko ntiyari riteguriwe jewe mu kirundi baravuga ndi mu rundi mu kirundi bavuga ati ikintu tatongere wewe ntacho kikubwira urya nyene reka ndabivuge mugabo kwa byari tongere wewe kuko narabivuze no kuri anterema
ndabivuze
ndabivuga kuko ishora kwihindukiza mu byo ntavuze hama urumva kubera ryari riteguri wewe yarashoboye kumurusha inguvu hama mugabo naje narivuje hama ndashobora gukira arabona ko nakize arashobora arambaza ati nawe ndashaka aho hantu we wagiye na jewe nshobore kujayo kuko numva biranse biranyankiye kabisa naragerageje kumworiyanta aho hantu yaragiye mugabo kubera ryari ryamaze kumurengera yarashoboye kumuhitana kandi yaragiyeyo kabisa apre nk'ukwezi yarashoboye kuca acikana mugabo yacikanye tumaze kuvugana
yakubwike
ikintu yambariye hariho n'urukaratasi yasize yanditse yego hari majambo yasize yanditse kuko hajya kenshi umuntu arabona ko ari ku nzira arabona ko ari ku nzira hari utuntu yanditse tumo tujambo marerezima rero hari hantu twarabye amatariki kuri kurugo rukaratasi dusanga yagira yandika amatariki mugabo yabyanditse urabye ukuntu yari karabyandika yaratanguye yandika neza hama kumpera mu nsozero turabona ko ikaramu yagiye iragenda nabi hama asha arabura inguvu zo kubananya yandika uretse gusa yuko bari bamutwaye kwa muganga kubera bavuze ati nta kuntu umuntu wiwacuye gumajyamye reka tumutware kwa muganga ku nguvu kuko yari byanze yuko ashobora kuva no mu nzu aha bamuteruye bamutwaye kumushira muri bajaji kuko ahantu yaba hari distance no kwibarabara kubera bajaji yaraparikinze hama bakibaza kumutora aha bamutwaye bamushikanye omiriye yaho aho hantu yari kuri kumushikira uyo bajaji hama acha aho nyene vraiment aci aterera ukuboko aterera ukundi amaguru yose acaraba tandi hama acararimbura amaso cha dusubira cha basubiza muhira aryamika hama ma communication cyaratangura kubera akaba kari kamaze
kuba hari kwa gatandatu igihe cy'isaha
hari kwa gatandatu igihe cy'isaha zitandatu ni kuvuga yuko je twabonanye kwa gatandatu urazi wewe twari dufitaniye projet urayizi yo muri hati ya Roventure hari jeudi hamana nagiye kuwa gatanu kugira ngo tupange ama projet twa dufitaniye nawe mugabo narabona yuko mfite icizi
kwa gatanu buca
buca
acha imana mwaraganiriye
twaraganiriye namusanze muhira
yaravuga
yaravuga twarinde madame we yarampa yakatebe turicara turaganira arambira ikintu yiyumva arambira ati nubwo ndiko ndakorora ndumva yuko umengo hari ikintu gishobora guhinduka mugabo tuzokora turaremeshanya turahana ama programme ati mugabo ndamugira ati naje winasize umudamu wanje agwaye tikananje nihute kugira ngo ndabice no ndaribera ntiyashaka ko tuvana kuko ngira ngo harakajambo yarashaka kumbarira urumva agomba mbwira ati rindira rinde kuko ari mu gatondo arambwira ati rindira tubanze kwanza madame yaturondera kai uraze mu gitondo barakunda mu kirundi ngo mishusho ati hari utuntu twaraye reka turabe ukuntu two ko tusangira hamwe mugabo ntiwihute kugenda ariko ndazi ko nawe madame wagwaye ariko bari kurindira urumva ngize ndahagurutse akazana yindi nkuru kugira ngo ngume nditene hajya munyuma rero naramugiye ati ego mebere na reka shobore nanje kuja kuri imbere muryango ariko wowe wigisigaye twayaze twahejeje igisigaye ni kuri telefone ama twaravuganya arambiye ati okay ibisigaye ni kuri telefone mbona mugara arambiye ati nubwugiye nakiyo nakime numva ashaka gufungura ariko ndamugira ati rabe basi ibintu bisosa uzurafungura kugira ngo biguzanira kayabago ushobore kurezisiro nk'inguvu ronke amaraso kugira ngo bishobore kugufasha mu magara yawe ati ntangora ndaza kubikora ndabwira n'umudamu ati urarabo bikora umukurikirane ama naragiye bukeye nshitse muhira ndakora ubuzi bwanje bukeye ndatwara umudamu kwa muganga wiwanje mvuyeyo ndiko ndakora ibikorwa byo muhira numba telefone ati
sasita nuko tuvize kabona karirimbo hanyuma mu nyuma cera kugira kandi ga surprise
Vos encouragements, j'espère que nous deviendrons de grands artistes un jour à travers le monde. J'appelle sur scène Bernard et Alfred.
Yafashe kabisa ahubwo ndatangaye cyane.
Hajye ufite imyaka ingahe?
Hari muri 2004. Uvuga cy'ukompara navuze no na 89. Cyo ni imyaka nari mfise.
2004 89. 1984 kuvuga. Wafise nka 15.
Nka 15. Mugabo nawe urabona ni mugufi, mugabo urabona ni mukuru kuri jewe. Urabona ko yari busongoye.
Ajya vya buri kubego ni wo busumba.
Wabenga ni jana busumba kuno jana murusha burebu.
Rilema yaranditse akantu.
Yego yaranditse.
Karavuga mes pensées vont directement Alfred. Ami, ubonye nka kajya karucura gute? Nuko arabantu benshi batwandikiye ati amahoro y'Imana kuri isanganiro Burundi bwarahombye abaririmbyi yamara ntibagiye ukagirire tuzokurikira karirimbo zabo bakarimbo tuzobukira ko nitwa Eddie ijya ndirimbo nkunda abantu yarimo amajambo akomeye cyane kandi mwari mukiri bari bakiri bato hari amakuru nasomye ko mwari mufise umuki ko mwari mwari mufise umugambi wo kuguruza ishuri yigisha kuvuza bicurangisho ngo nivyo
twari dufise umugambi wo kuguruza ishuri ry'ibicurangisho kavukire yego mu mugambi twari tufise kabisa uretse gusa yuko wari yadufashije mu mindwe n'abanyene ni nyakwigendera yarigiriye ni yari Leonari nabo nyene yo proje twari tuyifitaniye bwabo
tubibutsa ko Leonari sinzi ngaho tuzomwibuka mu ndwiza azoba ari on center ngaha umuhungu wiwe ndibera nashaka ndakubwire yuko nanje naguye mu gahungwe numvise ko Olivier na Albernard bapfuye so twarabanye mu kanyosha na Olivier twari twarabagenzi yakunda kuduhanura twicaranye nukuru umunsi tuwuze sinkekeranye yaciye mu kiganza c'Imana abavuga kubyerekeye Olivier cyane cyane ndi mugisha kumusaga mwaramutse neza abo baririmbyi ko basa n'abapfiriye rimwe byagenze gute murakoze twabivuze kare ndi Bosco none abo baririmbyi bacu bahitanwe niki sawa murakoze mwumvise ko Bernard wewe yabanje kujya isuma hanyuma riramurengera nuko babivuze ko bari barishwe kuri we Olivier wewe yishwe na cancer yo mu ma intestin ko babyita yo mumara ati bite nditieri inyagasasa umugamba Olivier baza bamushingura sangapi hama abagira neza bararaba bazi bararaba umujyango wabo ntibamuhebe hari icyumviro cyo gushaka gufasha ari abantu batabaye hafi ndatwamisha makuru ariko baritegura sinzi kubizi ko abamisha makuru Zedi hafi turiko turi organize tuzoze kubaramutse.
Yego nokuri.
Yego ngira.
Tuzoca tu
abavyi no kuvuga yuko umupfaso ni wiwe nabana.
Yego kubashigikira ni ikintu ciza cyane.
Hari abantu bashobora kuza gushigikira n'inyuma y'ugushingura wite wo twakunze akagenda kare.
Yego.
Ati amahoro y'Imana kuri isanganiro Burundi bwarahonze baririmbyi yamara ntibagiye akagirire tuzubukira ku ndirimbo zabo nitwa sinzotuma Pierre ndi mu Kinindo mvuka imuhanga muri Kayanza wundi ati ndi bite ndi Dieudonné mbe Olivier yarafise izindi ndirimbo atari z'Imana sawa turamukunda bumvise ko mushikiwe yatwishije ico kibazo hakiri kare nuko akaririmbo tukumvirize mubanze dufate nk'abantu babiri batatu banyuma 76 Amajana 29 ijana 40 76 209 140 73 amajana 29 ijana na 40 aho ni kuri WhatsApp canke SMS tuca tubasomera ivyo umutwandikiye imbere yuko duhava turangiza kino kiganiro Burundi buraririmba twahariye abaririmbyi babiri ariwe Bernard na Olivier baheruka gushengera ndaguha kandi ga surprise ndagukubita kandi ga surprise mukanya rero cyara gukubita kandi ga surprise
turashimiye amakungu yakuye bya bihano nuko abarundi twese twaciye tworoherwa nawe muvandimwe nawe mupolisi nawe ujeje umutekano nimuze dukorere hamwe dusanure ibyazamutse
mwaramutse Alfred nkunda abantu twarumvise yuko muri mu gihugu cha Brazil mbega neza neza mutubwira aho muhagaze
ego twebwe ego jewe ndi Bernard twebwe turi mu gihugu cha Brazil muri ville bita Rio de Janeiro tukaba turi muri festival bita rock in Rio no kuvuga ubu twebwe ino turi gihe cy'isaha 10 n'iminota 5 tukaba duhejeje igiteramo kigira gatatu no kuvuga ejo tuzosozera igiteramo cya nyuma ku buryo tuzosha dutaha ku munsi wa mbere ku mugoroba
Ego Bernard uvuze Bernard Alfred nico kimwe n'umugwi nkunda abantu uti muramaze kugira ibiteramo bibiri muri ndiriye ica gatatu rico ca nyuma ati matubwiye naho muri mbega murave ivyo muriko murakora n'uwo mwajanye manager wanyu ariwe Bashir mubona neza neza ivyo mugiye gukora ivyo muriko murakora muri kino gihe bizomerera zomarira iki igihugu ibizogira bigongire bimarira iki umugwi nkunda abantu
Nukuri icyo nakomanda kubwire ndi Alfred Bunye nakomanda kubwire yuko ubunye aho tuhagaze ndi Alfred na Bernard Mugabo abantu benshi baratubaza ati muvahe tukavuga ko turi abarundi ni kuvuga yuko turiko du present Burundi ni kuvuga yuko abantu bose baratubaza ati tuvahe tuvuga yuko du present Burundi kandi nibikoga turiko turakora tugaragaza imico yacu urazi yuko Christian ndakubwire uyu mwanya irazi kwino hari igikoresho bita Berimbao Berimbao ni muduri wabo mugabo baratangara kubona babonye muduri w'i Burundi niyo mpamvu muri uno mwanya tujeje gukora concert n'umuntu avuza Berimbao twakoreze ico bita collaboration ni kuvuga yuko public yaryohewe cyane ni kuvuga u Burundi bwacu bw'amamisi yose buhaguruka bw'amamisi yose buserukirwa ni kuvuga nta murundi wese ashobora guhaguruka akaje mu makungu hama ngo Burundi ngo ntibumenyekane muri rusangi aho turi hose tushira imbere igihugu cyacu nibyo dukora byose kuko turazi igihugu cyacu ko kidufasha
ego Bernard Chang Alfred murakenuye kubona ko mu haduhaya akaje kugira ngo tuganire turabifurije gutahuka mu gihugu cyanu amahoro kandi mugire ico muri igihugu twaye tuba bazati none mbega na amatwa basumira nta kindi kintu kizokurikira kubera urwo rugendo muba mwakoze narijya muri kumwe n'umanager akomeye yitwa Bashir muamwaronse uburyo bwo kuganira n'abatandukanye kugira ngo mushobore kuronka ubutumire bushobora kujya ahandi canke namwe mu batumire baze mu gihugu canke mukumuga ubucuti bwa rwo bwose bukurangiza igiki mwumva muvuga kuvyerekeye ubwo bucuti bushobora kubandana
yego nokuri murakoze cyane icyo ndakubwira Christian umuntu yadutumiye ariwe manager yakoranye na Bashir nokuri ku Imana ibyo twakoze nibyo turiko turakora barabishima gose barabona yuko dushoboye barabona ko Burundi bushoboye turafise icyizero yuko tuzoronka nibindi mu nyuma kuko ibyo duhereje gukora ubunyene ubiravye n'ukuri ku Imana urashaka kuvuga tujya ni Alfred cyangwa ni Bernard uzi yuko ari igihugu kirimo abazungu benshi kandi benshi bafise bazi ikintu bita umuziki akaranga ku Burundi turagashira imbere muri byose turafise icyizero yuko tuzoronka ayandi ma activite bivanye nibikorwa turiko turakora kandi no kuri turabyizeye hama ibyo kuvuga ati gutumira abantu baze ino urazi ko bisaba uburyo mugabo turonsa kajyo tukaronka uburyo ko abantu badufasha ati twabatumira kuko natwebwe turabye ibyo twakoranye nabo n'icyo cyo turakorana nabo ni wadutumiye no kuri aravuga ati vraiment birahimbaye cyane murakomeye murakaze byiza no kuri turizeye yuko mu nyuma hazobaho ibindi kuko twatanye ama contact menshi turayafise turaganira n'abantu babantu ziye bajejwe kurondera abantu bazi gukora abantu bajejwe bya management ni kuvuga yuko turavuze cyizigiro ko tuzoronka ibindi bikorwa kandi vuba kandi kango tuzobabwira nkuko namwe mwaduteyiteka kuvugana namwe aho turi murakoze cyane turavuze byizero
Rio de Janeiro Alfred Bernard kuri se nimwe na Beyoncé Benande Amunande
Alicia Keys yego
kubera umuduri gusa
kubera umuduri ni kubera umuduri
wagiye kuri se nimwe nande na Beyoncé
hamwe na Alicia Keys nagiye mvuge kandi yuko burya abantu barabibaza yuko hari abantu bibaza umuduri cyangwa traditionnel nko kumengo ahiwacu mengo nta buremere babi hari aho bigira Christian n'ukuri bakabona yuko uri umuntu kabisa ukora bakabona ko hari ikintu nawe wazanye ngo watazi hakaba ibintu by'ama exchange urumva ni kuvuga yuko hajya akaranga ku Burundi nubwo mugenzanje yagiye yigiriye kabisa Imana imwakire nkuko bakunda kubivuga naje nayo mwifurije hama nanje nzogerageza nzenshobore kurenga no muri Rio de Janeiro rano ko ari America Latine America yef ubu ndifuza ryo kujya no muri Australia ni kuvuga nzi mpone ko isi yose ndayizungurutse kugira ngo umuduri ndawuteze imbere nakaraga ku Burundi
turi muri aza kiro kiganira abantu benshi bashaka ku Bugu telefona bashaka gupasa en direct basa en direct muri minoti 3 dusigaranye 76 083 933 chaizo numero nyene kuri limiter 76 083 933 imbere yuko duhava tu na uraza kudusigira numero nkabashaka gufasha umujyango wa Bernard aho baza canke kuza kuramutkanye uraza kwa Barundi iyo bagize kiriyo bamasha gufasha bakagira ico bakazana udukwi kwa byita allo ninda twakuye
nitwa Esperance Christian
ego Esperance na mahoro
ego na mahoro
turaguhaya akajyo
ego nashaka god umuryango wa Bernard hama nashaka kugira Alfred akomere na n'umuryango wa Olivier kandi ndabateye intege abasigaye bose babandanye bakora tena nigeze kujyana nabo muri Drama Fest Kigali Drama Fest igitangura nari mumenyeshamakuru muri televiziyo abana batumiye iterete baratukira iteka ubundi burabura ariko natera intege abandi bakiri bato bidukire gukora nk'ibyo abana bakora
Rakoze. Yego ndamwe murakoze cyane n'ukuri kudutera intege.
Yari Alfred ariko aravuga espera.
Alfred rakome.
Yego ndashima cyane nimba uvuze ko twari kumwe muri Jama Fest i Kigali. Ndibuka ko twakoresha terme bita cinquantenaire sinzi ko yibuka. Uribuka turi muri bisi tuduga tujyohego cyane.
Turi muri bisi kumwe na wa mutamba kutingoma.
Eh bantime bose ba bantuze ba bedi bose twari kuri
ndibaza.
Eh uyu muntu mu bisanzwe hibukwa byinshi mugabo ni byiza ko umuntu avyibuka kugira ngo bumve ko ari umuntu yasize ibintu bidahambaye tuzo kuma tumwibukira ko muri rusange murakoze cyane. Yego.
Esperance urakoze cyane kutwibutsa amateka ngira Alfred yatwemereye ko adacitse intege.
Ego, Alfred.
Murakoze gose. Turi mu mwiraza kiro kiganiro kuturangiza abatwandikiye ni benshi ntukoronka makanya ko kusoma ibyo batwandikiye. Ami love mukurangiza umva uvuga iki?
Mbaye ndashimira radio sanganiro ntibagiye Christian Savi mukuntu mushira morale ku baririmbyi bivanye ni n'ukuntu tuba tubimeze muri ico gihe. Ama mbaye ndashimira n'abantu bose bigeze kuhagarika n'akazi kibaho kugira badufashe mu bikorwa biheze hama Imana ibongera imigisha cyane gose. Yego
turazi nayo kukunda karanga nico gituma bya nari mwakoranye ndi ukagiye twe n'iminago warakunze indirimbo ziza karanga.
Yego jewe naramushimiye kubivanye n'ubwenge yarafise ico gihe kuko n'umuntu yarafise nyene ishaka yo gukora ikintu agakora kandi ikintu abari siri kwateza
kugukirisha. Yego Alfred akajamo kurangiza.
Yego akarajamba ko kurangiza najewe sinoreka gushimira cyane ubwa mbere radio Isanganiro yo yampaye kano kajye ko gushikira ngo nshikirize akambakiye akari ku mutima ibikorwa twakoranye na Bernard hama nkashimira kandi n'umuntu wese ariko yagize uruhara muri iryo fubwa giwe n'uwundi muntu agifise agatima ko gira icyo
yo agakwi
agakwi urabona umujyango asize wabana babiri asize umudamu urumva aye ntarashobora kumenyera ubuzima bwa wenyene harakeneye abantu bamushigikira bagomba bamuhumuriza
yarumvise ko acuruza
n'umuntu yakunda kwicuriza utuntu nyene urazi
bashobora no bashaka kumufasha akaduza umutaye
akaduza nagataye kugira ngo abantu basigare
barabara kwasigara igihengeri arashobora gufasha umujyango ba
yego kabisa
n'acyo cyane nk'iyo mpano y'ubucuruzi yarafise
yarasanzwe afise
akayibandanyiriza kaka haha kugira ivyo bishoboka nimero n'izingahe
bakubwire
sivyo kugira ivyo bishoboka nimero nk'izingahe kugira ngo bashoye kugushikira umufaso niwiwe barashobora gutelefona bo ukaborienta ukabaheorienta ukabavyita
nje ndashobora kuborienta kuri 7 9 43 9 za 50 hari no wundu sanga afise umutima Kristi hari abantu bafise umutima mwiza cyane atashaka kuvuga ati nuko ndabaye tushe mugabo reka ndonke kuri eko kashi ko sindi hafi niyo nimero nyine ya 75 iyo nyine ndaba ntanze 75 za 43 za 50 uburyo bwiwe burahawe ikaze kugira ngo umuryango wewe ushobore kubona yuko Bernard nubwo niwe gusa ryo kuvugwa bikaboneka ko hariho aba ami antime ni kuvuga bagenzi bari ku mutima bamushikako nubwo batashitse bashaka kuvuga tereka tumuherekeze n'ibyiza akubo asize yego mene kuri bo bakoze
nuko rero kiro kiganiro kingaha aho twako turavuga kuri Olivier na Bernard Olivier we wazoshingugwe jo Bernard we yaciye Miss Mikea ashinguwe hari ku munsi wa gatanu abari ko yatumviza ku murango mu gatondo n'abatumviza mu ijoro kuri kino kiganiro kirasubigwamo uze kuguma wakijini telefone kugira ngo bashobore kuganira nawe ndabashimiye ami ndabashimiye Alfred ndashimiye Eric Uwimana nabo batwakuye cancane Esperance nabo batwandikiye nabo tutashoye kuronka umwanya wo gusoma ibyo batwandikiye tubamenyesha yuko mu ndwiza tuzoba tubaze umwaka twibuka witwa sinzi nkayo sinzi nkayo
Leonard
ese wa All Saint akaba nawe yabaye DG muri ministeri ya culture akaba ari ibintu byinshi n'indirimbo nyinshi yasize tuzoba mu mwanya wo celebrating umwaka umwe yitavye imari kandi mu Burundi rurimo garuke ngasavye mungu asavye muzukura asavye bye bye
umviriza urundi burundi bwa